Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe na kaze nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Mabri Kavunjapori. Iki kiganiro tugihere mu rusenda abakobwa bo guhera ku myaka 13 n'irenga hamwe n'abakenyezi bo mu ikambi barasaba ko bosubira kuronswa ibikoresho by'isuku bari basanzwe baronswa uku kwezi gutashe. Hakaba haheze amezi 6 batabikubita ijisho. Ni inkuru ya Alexandre Bizimana.
Twebwe muri make mu kwezi kw'12 twabonye imodoka nziza zifise amakuti egisi turanezerwa tugira tubironke bakugira no gutwarindire twaravuze ntuzibyo ibintu byo byahere bari baduhaye ibyo gukoresha kwezi kumwe baduhereza n'igipande cy'isabune. Icyo dusaba twebwe abafaso niwe ngaha mu nkambi ya Rusenda nuko nkuko bahora badufasha tukagira isuku bo twibuka kuko turageze habi. Isaba ko umuntu ageze muri izo ngorane agenda guhiga igikwembe, igikwembe ntituronka cyusanga twa turagenda twibindabinda amashashe urumva byose n'ibintu kwegera ingwara
muri no mesi uye umuntu agiye mu bigimbi bijya bintu turabura ikintu dukoresha turasaba ko botuzanira ayo kotexi bakaduhereza n'amasabune yo kuza turamesura tuduhuza na nakimwe batubwiye twebwe gutuma turindiriye gusa ko biza ntabyo turahabona.
Tukiraho nyene mu rusenda ishirahamwe ry'abahorande World Child ryatanguye ikarisha bwenge formation mu kinyamazuru rizomara iminsi ibiri ku barongo y'abandi bo mu ikambi kubijyanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina. Emerance niyo nkuru aratubwira idonido mu ijwi rya Marie Charles Ninina hazwe.
Izo nyigisho zitabwe n'abaserukira abandi 216 akaba ari impunzi z'abarundi 4 akaba ari abakongomani hakaba harimo n'abakenyezi 4.
Nzaturo Jonathan chef de village 208 icyambere tuzakuvanga hatuzi gufata ku nguvu icyaricyo tuzakuvanga hatuzi tuzi ingendo shobora kwirinda icyo gikogwa kibishye cyo gufata ku nguvu tuzakuvanga hatuzi ingene dushobora guhimiza kugira abandi ma village ingene bashobora kwikinga n'ingene bashobora kuvyirinda kandi nabo nyatsa kumenya uko gufata ku nguvu kuko biri mu bwoko bwinshi ingene bitandukanye n'uko bimeze.
Akazina kanje ni Twamanirakiza Beatrice du chef de village wa Transis. Inyigisho dufata muri Rucade nuko twomenya natwe tukigisha muri ma village bikadufasha baragufata ku nguvu.
Tubamenyeshe ko izo nyigisho zatunganijwe mu mugambi mushasha ishirahamwe Rucade rifitse mu nkambi ya Rusenda. Umugambi wishwe gutsimbataza umubano no gukingira abana b'ugwaruka n'impunzi z'abarundi hamwe n'ubwo imiryango y'abakongomani yazakiriye.
Dukubitire ikamanyora. Akanama kajejwe iterambere ikamanyora karasaba abategetsi b'igihugu cha Kongo hamwe n'abategetsi b'u Burundi kugurura inzira yahuza komine Rugombo hamwe n'igisagara cha Kamanyora mu ntumbero yo korosha uguhanahana ibidandazwa. Inkuru ya Wendo Rushinji mu ijwi rya Yvette Munezero.
Basaba ubuyobozi bw'ako karere bujejwe iterambere mu Kamanyora bubikishije kuserukira ubwo buyobozi Kacanuka Franco mundwi iheze yagiranye ikiganiro n'umumenyesha makuru mugenzi wacu yamumenyesheje ko mu kujabuka mu Rugombo naho bihana urubibe kilometero 11 gusa wahora urinda guhingura mu Rwanda witwaje ibyangombwa byose bisabwa mu kurengana umupaka.
Iki kiganiro tukirangirize ibaraka aho mwene batu useba yarasanzwe yimba ubutare yahambwe kuri uyu wa gatanu uhise inyuma yo kwicwa no kubura umwuka ari mu kinogo cyimba ubutare kiri ku mutumba wa Rushabiko ku birometero 15 uvuye Misisi. Ni inkuru ya Daudi Amani yasizwe mu Kirundi na Emmanuel Bimbenyimana.
Umugabo w'imyaka 40 irenga yitwa Mwene Batu Seba w'umunyuzi w'ibutare yari kumwe na mugenzi wiwe mu kinogo cy'ubutare cyuwitwa Mkwala Mbulani Ilubichako ku metero nkeyi indani. Imashini yatanga imwemu nziza zo guhema ntiyashobora gutanga imwemu zikwiye. Ni muri ubwo buryo uwo mugabo yaciye apfa inyuma y'iryo sanganya uwo bari kumwe yaciye yiruka. Kiziga cy'uwo muntu caciye kijyanwa umuryango wiwe mu kigwati ca Karinga y'ubumanuko Ibaraka. Uwo mugabo asize abana bashika 10 kandi yarafise abagore benshi.
Inaha duciye turangiriza ikiganiro cy'uyu munsi mwari mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jacques Aura yaragihagarariye ni jewe Kavunjapori Mabre na kibashikirije mwubahwe.